Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva kuwa 20 gitugutu uyu mwaka, igihugu cha Serbie carahagaritse ingendo z'abarundi bakigana badasavira uruhusha bita visa. Kuva mu ntango z'uno mwaka, abaharurwa mu 2020 nibo baciye muri ico gihugu cha Serbie bagana ibindi bihugu bigize ubumwe bwa Buraya aho baheza bagasabayo ubuhungiro. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yamenyesheje ko abazo kwirukanwa inyuma yo kubura ubuhungiro bazeca bakurikiranwa mu butungane bagishika mu gihugu. Kubwiwe ngwiye basaba ubuhungiro babanza gucafuza isura y'igihugu. Bega amategeko yobavuga iki kuri ico kibazo? Inyisho ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 2019 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 mukagishikirizwa na Pierre Gahungu. Ndabahaye ikaze. Ingingo ihagarika abaje muri Serbie badafise visa yasohotse mu gihe hari abarundi bariko bagana ico gihugu. Urugendo rwabo rwaciye ruhagararira ku bibuga by'indege bitandukanye kuko ataburenganzira bari bagifise bwo gufata indege zibashikana Belgrade. Inyuma y'iminsi mike, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yaramenyesheje ko Uburundi bwatangiye kwakira abatahukanwa muri abo bari bugaraniwe mu bibuga by'indege. Pierre Nkurikiye akaba yaranagabishije abarundi bariko basaba ubuhungiro babanje kubesha ko bariko baraburabuzwa yuko umunsi birukanywe bakagarukanwa mu Burundi bazoca bakurikiranwa n'ubutungane.
Uno munsi abari baramaze gushika muri biriya bihugu aho binyegeje turafise amakuru ko baca bagenda babesha yuko mu gihugu cy'u Burundi bariko baratora tuzo. Hari mbere nabakoresheje ya masanamu y'ivya yafatwa igihe hari umugambi wo gusambura ibintu vyari vyubatswe binyuranye n'amategeko. Ajya masanamu ngo niyo bakoresheje hari yabwira berekane yuko bariko baratotezwa na leta n'inzego zayo maze babone kubaha ubuhungiro. Mwumva iryo bara. Uno munsi rero bariko barabagarukana n'abinyegeje turazi ko bariko barabesha uko nyene kugira ngo bemere kubakira mugabo bazotsinda bagaruke. Kandi inzego ziravugana hari n'igihe bazoheza bakaduha umwe wese vyagiye aravuga kugira ngo bemere gushika hariya hanyuma baheze babikurikiranwe ko.
Amajambo yakoreshejwe na Pierre Nkurikiye ariyamirizwa n'abize amategeko. Kubwo umushingwamanza Janvier Bigirimana ngo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yarabesha abarundi yisunga amasezerano y'i Geneve yo mu 1951 abuze ibihugu vyakira abasaba ubuhungiro gushira habona ivyo ababigana baba bashize imbere mu gusaba ubuhungiro.
Ni ibintu biteye isoni kuko harimwo ikinyoma no kugomba gutera ubwoba abarundi bariko baja gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu bihugu byo ku mugabane wa Buraya. Aho twagomba tumwibutse yuko amakungu yose aziko mu Burundi kuva cyane 2015 leta ya Saint-Eve de Ditige zihengeshanya gutoteza abarundi mu buryo butandukanye haba mu kubica mu kubafungira ubusa kubanyuruza tutibagiye amabi atandukanye yakorewe abigeme n'abakenyezi na cyane bikozwe n'imbonerakure hamwe n'inzego z'umutekano muri bamwe z'izo nzego abaza ku isonga bakaba arabo mu iperereza ryaba iperereza ry'igisivile cyangwa iperereza rya gisirikare. Tukibutsa rero umuvugizi yuko ivyo kuhonyanga agateka kazi na muntu mu Burundi bitigeze bihagarara ku buryo uno munsi abantu bariko barahunga atacubuza yuko baronka ubwo buhungiro kandi bataba bariko barabesha nk'uko uwo muvugizi w'ubwo bushikiranganje ariko arabivuga. Ikindi yabeshe kumbure yakivuze mu ntumbero y'ukutamenya canke gutera ubwoba abantu no kwibaza yuko ibihugu baja gusabamwo ubuhungiro ngo vyoba bizohava bibabwira ivyo bavuze uze bari kubasaba ubuhungiro. Twagomba tumwibutse yuko amasezerano akingira impunzi cyane cyane amasezerano y'i Geneve 1951 atemera yuko ibihugu bija kuvuga yuko umuntu yahunze ibishanke biri yashanke ivyemezo aba yatanze bari kubabiha igihugu aba yarahunze.
Kubwa Janvier Bigirimana, imvo zijanye niho nyangwa ry'agateka kazina muntu zatumye abarundi bahungira mu bice bitandukanye bigize isi kuva mu mwaka w'2015 n'ubu ziracariho. agahamagarira ibihugu biriko birakira abasaba ubuhungiro kwisunga ibijanye niho nyangwa rya kiremwa muntu bikibandanya n'uno munsi mu Burundi.
Iyo leta cyo yari ikwiye kwitwararika no gukorera neza abarundi ku buryo bareka guhunga igihugu cyabibarutse. Abantu bahunga ntibahunga biboroheye, ntibahunga kubera kumbure ngo iburaye hoba hari ubuzima bwiza, ariko yibuke yuko no mu bihugu bibanye byo mu karere mu Rwanda, muri Tanzania, Uganda, Congo, Kenya n'ahandi huzuye impunzi z'abarundi. Mbega umurundi yohunga kugira ngo aronke ubuzima bwiza, bibatwaye iki? Banki iki kubera iki boshingwa n'abarundi kumuri bashobora kuronka ubuzima bwiza? Nagomba nabibutse yuko nta na rimwe umuntu agira ubuzima bwiza kunganya n'igihe yoba ari mu gihugu ciwe. Ivyo rero iyo mvugo y'agahemo yuguhisha mwosi inzu iriko irasha, twibaza yuko ari imvugo bari bakwiye guhagarika, bakareka gutera ubwoba abantu, bakareka kubesha, ahubwo bakitaho kuraba ivyo tuma Uburundi bubanyabagendwa, ivyo tuma abarundi bose bashobora kuba mu gihugu cabo. Nta kuntu umuntu yotaha mu gihugu ciwe ngo acakurikiranwa. Ivyo habwo bigatuma ivyo bihugu bikwiye guha ubuhungiro abantu bose bariko barahunga Uburundi, kuko murumva yuko nabariko bavuga yuko bazosubiza inyuma bazoheza bagakurikiranwa. Tukibaza yuko ivyo bihugu atanyungu vyoba bifise yuko bisubiza abahunze i Burundi.
Kuva kw'igenekerezo rya 2023 Gitugutu, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bukaba bwarabujije abarundi bose bafise urupapuro rw'inzira rusanzwe bita passeport ordinaire kuja mu gihugu ca Serbie, baba baciye ku kibuga c'indege c'i Bujumbura canke mu bihugu bibanyi. Ni na hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko c'uno munsi. Pya Gahungu ni jenerali ko ndakibashikiriza, ndabahiza ngo kuwa gatandatu za mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari ikiganiro kw'isoko.